Ivyo ukora biravye meza. Tu ouvres les yeux et tu guéris les cœurs. Et tu changes les nuits en lumière.
Ukubonye abona ubuzima witara ritazima. Umurika imbere y'ibirenge sinzimire. Nakubonye ukora wara man cannot do. Ntiwivuguruza nkumeze nk'abantu. Greatness, greatness is yours. Imbere, imbere y'ibi basuri ndiho. Greatness, greatness is yours. Niwa banye hariko ni wewe kubaho.
Ndibuka ibyo wankoreye mana yanjye. Ndibuka ko wabikoranye urukundo. Warandoranije ndabizi.
Hey, ndabizi.
Waramezagiye ndabizi.
Hey, ndabizi.
Oluwa dadi. Ndagushimiye dadi.
Sindamuzi arekuru wamizeye sindamuzi yisubiramo iwe 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 imisozi chika matawa iwe 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 imivunira chereza
inshuro simwe sirenze ibihumbi. Nabonye ukuboko kwawe mu buzima. Nakubonye unkurira hutsurimbi. Jamaye semezo mu mutima. Sivyo bambariye, nivyo niboneye. Nabonye ukora ibirenge ivyo nasengeye. Uwakwizeye ntabwo yamaramaye. Oluwa,
ndibuka ivyo wankoreye mana yanje. Ndibuka ko wabikoranye urukundo.
Daddy.